Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3. Muradukurikira kandi kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu wa3 radio yacu voa.com. Hano muri studio ya 5 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma
na Fidel Niyongabo, nanje ndabahaye ikaze mu bijyanye byacu byo muri aka kanya.
Inama nkuru inama kuyubahiriza by'amasezerano agamije guhosha umwuka mu bihagati y'u Rwanda na Uganda yagombaga kubera i Kampala ku wa mbere utaha ntikibaye.
Ibyo twarangije twandikira guverinoma ya Afurika kandi ntacyo gusubika iyo nama, kubera ko bamwe mu bari kujya Kampala muri perezida Kagame bari kuboneka uyu munsi kubera imishingano bazagira ku itariki.
Uwo ni ambasaderi Olivier Nduhungirehe, umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda. Inkuru irambuye ni mukanya.
Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo afise icyizere ko ikiza cya Ebola kizoba cyarangiye burundu mu mpera z'uyu mwaka mu gihugu cyiwe.
Mari Ivanovich wahoze ari ambasaderi wa Amerika muri Ukraine yatanze ubuhamya mu ruhame mu nteko ishinga amategeko ya Amerika mu iperereza rikomeje kuri Perezida Donald Trump.
Ibihugu vya Kenya na Somalia vyemeje gusubira kugirana imigenderanire myiza nyuma y'uko amatati yari amaze igihe ku mbiga zo mu mazi hagati y'ivyo bihugu bibiri atosekaje imigenderanire hagati yavyo.
Urukiko rushinzwe kubahiriza itegeko nshinga muri Mozambique rwanze ibisabwa n'ishyaka rya Renamurita avuga rumwe n'ubutegetsi risaba ku byavuye mu matora aheruka muri icyo gihugu byateshwa agaciro. Aya makuru n'ayandi turayagarukaho mu kanya, ntimujye kure. Reka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino, duhereye hano muri Amerika ari Washington. Marie Yevanovich wahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ukraine yatanze ubuhamya mu ruhame mu nteko ishinga amategeko ya Amerika kuri uyu wa gatanu mu iperereza rikomeje kuri Perezida Donald Trump. Yavuze ko yumiwe akanashegeshwa n'amagambo Donald Trump yamuvuzeho mu kiganiro yagiranye kuri telefone na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Ubuhamya bwe bwongeye guhuza n'ubwo yatangiye mu muhezo mu kwezi gushize, ubwo yavugaga ko yumvise ateye ubwoba anahangayikishijwe n'umutekano we, yumva ko Perezida Trump avuga ko hari ibyo agomba kunyuramo. Uyu mudiplomate yahamagariwe kugaruka i Washington kitaraganya nyuma yaho Rudy Giuliani, umwunganizi mu by'amategeko wihariye wa Perezida Trump, na bagenzi be bamushoreyeho icyo abademokrate bise kumusabika. Marie Yevanovich wahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ukraine aratanga ubuhamya mu ruhame mu nteko ishinga amategeko buje bukurikira ubwa William Taylor, ambasaderi w'agateganyo wa Ukraine, na George Kent wungirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga ushinzwe ibibazo by'Uburayi na Aziya. Bombi rero bakaba baratanze ubuhamya bwabo ku wa gatatu. Uko ari batatu bose batanze ubuhamya mu muhezo bavuga ko kuba Perezida Donald Trump yarokeje igitutu Ukraine ngo ikore iperereza kuri Joe Biden uhoze ari vice perezida wa Amerika. Andi makuru Fidel Niyongabo urakomezaho.
Ego Geoffrey, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangaje ko afise icyizere ku kiza cya Ebola kizoba cyarangiye mu gihugu cyiwe mu ndwi ziri imbere. Tshisekedi yatangaje uno munsi wa gatanu ko abantu bafise Ebola bari kurusha mu ntara ya Ituri iri mu buseruko bw'igihugu, nyamara ibaza ko bashobora guhagarika burundu icyo kiza mu mpera z'uyu mwaka. Abantu barenga 2000 barahitanywe na Ebola muri Kongo. Ishyirahamwe Mpuzamakungu ryatangaje Ebola ko ari ikibazo cyihutirwa mu makungu mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka w'2019. Igitigiri cy'abantu banduye Ebola cyaragabanutse bikomeye kuva icyo gihe, mu byo yatangaje mu gisagara cya Berlin inyuma y'uko abonanye na chancelier w'Ubudage Angela Merkel. Tshisekedi yatangaje ko yifuza gukorana n'igihugu cyaje cyose gishaka gucukura ubutare bukomeye butandukanye buri mu gihugu ciwe harimo ubushinwa n'uburusiya. Sentare y'igihugu ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihugu cya Mozambique yiyamirije byasabwe n'umugambwe ukomeye tavuga rumwe na leta Renamo byo kuyo sentare ifuta ivyavuye matora aherutse kuba muri ico gihugu matora mashasha agasubira kuba. Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro muri Mozambique yatangaje ko umugambwe Renamo uterekanye ivyemezo bihagije kuvyo widogeye vyerekeye ibitagenze neza mu matora aherutse kuba. Iyo sentare muri Mozambique yemeje ko president Philippe Nyusi ariwe yatsinze amatora yabaye mu kwezi guheze. Ivyavuye amatora vyatangajwe cyose vyerekanye ko Nyusi yasubiye gutorwa kuyobora igihugu n'ibice 73% vy'amajwi mu gihe umukandida wo mu mugambwe utavuga rumwe na leta Renamo Osufo Momade yaronse ibice 22% vy'amajwi mu matora yo mu kwezi guheze. Mara uwo mugambwe Renamo uzoronka ibice 74% vy'ibanza mu nama nshinga mateka mu byo wari witwariye muri sentare igezweho kubahiriza ubwirizwa nshingiro. Mugambwe Renamo wari batangaje ko habaye busuma mu matora n'amahinyu igikorwa cyo guharura amajwi hamwe no kuzibira indorerezi z'amatora n'abaserukira imigambwe itavuga rumwe na leta bagerageje gukurikirana amatora. Indorerezi z'amatora z'abanyamahanga harimo leta zunze ubumwe za Amerika zarerekanye impungenge ku kwizegirwa kw'ivyavuye mu matora. Indorerezi z'umuryango w'umwe bw'Uburayi zamenyesheje ko amatora yabaye mu iterabwoba. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC turabandanya kwashikiza makuru yo hirya no hino tubafite muri aka kanya. Umukangara yari mu myerekano yarishweje kwa kane mu gihugu cya Guine yari mu myerekano yo kuyamiriza umugambi wa President Alpha Conde ukongereza ikiringo ciwe ku butegetsi. Gushika ubu abantu 14 baramaze gupfa kuva imyerekano yadutse muri Guine mu kwezi guheze. Iyo myerekano yari igenewe kuyamiriza ihinyanyirwa ry'ibwirizwa shingiro. Abantu benshi bafite impungenge ko byorekuje President Conte kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Abaserukira amashyirahamwe aranira agateka ka muntu n'abatavuga mwe na leta bariyamirije ingufu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi harimo kurasa bari mu myerekano. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bari hereje amabarabara ku mugwa mukuru wa Guine Conakry. Amasanamu ya video yerekanye bisi iriko irakumuriro mu gihe abari mu myerekano bariko batana mu mitwe n'igipolisi cyariko kigerageza kubashwiragiza gikoresheje imyuka ibabaza mu maso. Kiringo cha kabiri arico cha nyuma cy'imyaka 5 cha President Alpha Conde afise imyaka 81 muri iki gihe kizorangira mu mwaka uza. Yamara yakanye ko adashobora gusubira kwitoza kandi yasabye leta yiwe mu kwezi guheze gutunganya ubwirizwa nshingiro rishasha. Batavuga rumwe nawe bafise impungenge ko ivyo bishobora kuzokoreshwa kugira asubire kwitoza nk'uko abandi bategetse bo muri Afrika babikoresheje mu guhindura ibwirizwa nshingiro. Ibihugu vya Kenya na Somalia vyemeranije gusubira kugirana imigenderanire myiza inyuma y'uko amatati yaramaze igihe kumbibe zo mu mazi hagati y'ivyo bihugu bibiri atosekaje imigenderanire hagati yavyo. Amasezerano yakurikiye inama hagati ya Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta na Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed abategetse bombi basubiye kwiyemeza ku vyerekeye imigenderanire ikomeye hagati y'ibihugu vyabo. Bumvikanye gukomeza imigenderanire iri hagati y'ibihugu byabo. Nta na kimwe amasezerano yo gusubira kugirana imigenderanire myiza hagati ya Kenya na Somalia avuga ku matata ari mu gice cy'urubibi hagati y'ibyo bihugu bibiri kirimo ibahari India. Ibyo bihugu byombi biriyitirira ico gice kivugwa ko kirimo ibitoro na gaz vy'agaciro gakomeye. Imigenderanire hagati ya Kenya na Somalia yatosekaye bikomeye mu ntango z'uyu mwaka. Inyuma ya Somalia ifashe ingingo yo kugurisha icamunara amarira y'ibitoro na gaz muri ico gice kirimo amatati kirimo ibahari India.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mujye no kuri Facebook kuri radio yacu no kuri YouTube kuri address nyine ndetse no kurubuga kuri waishatu radio yacu vyewe akadomo.com mukurikirane aya makuru mukanya turajya. Inama ku iyubahiriza ry'amasezerano igamije guhosha umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Uganda yagomba kubera i Kampala mu murwa mukuru wa Uganda kuwa mbere utaha ntikibaye. U Rwanda rwandikiye Uganda rusaba ko iyo nama yimurirwa ku yindi tariki itaramenyekana. Mchiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema, umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubanyi n'amahanga y'u Rwanda, ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yemeje ko iyo nama koko yasubitswe ku busabe bw'u Rwanda.
Nibyo twarambitse twandikira guverinoma ya Afurika y'Epfo n'abaturage gusubika inama, kubera ko bamwe mu bari kujya Kampala muri perezidansi yacu tutari kuboneka uyu munsi kubera imishingano bazagira kuri iyo tariki, tukaba twarasabye guverinoma ya Uganda gushaka indi tariki twakumvikanaho iyo nama yateraniyeho.
Hari abashobora kubifata nk'aho u Rwanda rusa nkaho rutagishaka kujya muri zona.
Oya, ntabwo ari byemaze kukubwira, kuko nakubwiye yuko twasabye yuko inama yigizwayo kubera ko hari abagize delegasiyo y'u Rwanda batari ku munsi kuri imishingano.
Ubwo mwagiraga inama ya mbere, hari ibyo mwari mwumvikanye ko mugiye gushyira mu bikorwa ari nabyo bizategura inama ikurikira. Ese hari cyahindutse kuva mukoze iyo nama ya mbere, cyane cyane mu bijyanye n'ibyo mwifuzaga ko bishyirwa mu bikorwa?
Kigaragara nuko nta cyahindutse kigaragara, ahubwo hari ibyagiye ahubwo bitegera kurushaho. Rero kuva amasezerano ya Rwanda sinye hashize amezi ane n'inama ya Kigali yabaye hashize amezi abiri, nta kintu kigaragaza ubushake bwo gushyira mu bikorwa ibyo kubyemo.
Wari uvuze ko kuva iriya nama ya mbere ibintu ahubwo byarushijeho kuba bibi, waduha nk'ingero?
Si ngombwa gutanga ingero, ariko icyo nakubwira ni uko byarushijeho kudogera ari ibijyanye no gushyigikira imitwe yitwaje intwari mu Rwanda, ndetse n'ibitwise hostile propaganda, ni ukuvuga gukoresha ibinyamakuru mu kurwanya leta y'u Rwanda.
Icyo u Rwanda rwifuza mbere y'uko leta ya Uganda ibaha indi tariki kuba cyakozwe kugira ngo mujye muri iyo nama munyuzwe n'iki?
Twebwe twasabye guverinoma ya Uganda kugira indi tariki twakumvikanaho abantu twese twaba duhari, twe tuzitabira iyo nama, hanyuma tuganire mu gushyira mu bikorwa amasezerano ya Rwanda. Ibyo ni twasabye iyo nama, rero tuzaganira ku bibazo bihari byo kutubahiriza ibyaganiriweho i Rwanda ndetse na Kigali.
Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze.
Edirwema, nawe tugushimire kuri icyo kiganiro wagiranye na ambasaderi Olivier Nduhungireho. Noneho tujye mu Burundi, umukuru w'ishyaka SNL ariya mabamwe mu bakuru b'amashyaka bibasira ishyaka rye bakoresheje amwe mu maradiyo mu kiganiro n'abanyamakuru. Agatorwa sa arasaba ko abanyapolitike bahagarika iyo migenzereze, ahubwo bakavuga imigambi bafitiye abaturage. Iyi ni inkuru Ijwi ry'Amerika ryateguye ribifashijwe n'abanywanyi baryo, turayisomerwa na mugenzi wacu Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda.
Muri icyo kiganiro kwa menyesha makuru, umukuru w'umugambwe SNL yagarutse kuturorero tumwe tumwe tujanye no kutihanganiranira tubandanya kwibonekeza mu gihugu. Agatogwa asagaruka ku burorero bwa hafi mu buraruko bw'igihugu, aho mbere hari n'abanywanyi ba SNL bahasize ubuzima.
Najya ndababwire yuko ku munsi w'Imana uheze hariya muri komine Maranga twarashinguye umuntu yapfuye azize amahiri akubiswe n'imbonerakure. Hirya y'ejo ku munsi wa gatatu muri komine Gashikana twarahanze iyindi nyankambugayo yatemaguwe ku munsi w'Imana abantu bavuye Inyamurenga. Hari umuntu murumva ngo yishwe na SNL. Amapermanase yacu bigwa babomora baturira bagira gute? Ibyo hari byo murumva SNL yagiriye uwundi muganda. Ibaza rero yuko abotinwa n'abakora ibikorwa nkamwe n'ibyo, kuko bagaragaza ububisha, bagaragaza ingimba, ivyo navyo iwacu twavuze tuti kiri moso.
Ikindi mushinga amateka gatongo asa iyamiriza n'abanyepolitike bamwe bamwe bihaye ingendo yo gutyoza umugambi rwarangoye, ivyo bikabonekera ku maradiyo amwe amwe nk'uko uwasanzwe ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka abishikiriza. Mushingamateka Gwasa akavuga ko abakora ibyo ari badafise imigambi y'iterambere bashikiriza abanyagihugu.
Avuze ati bayivuze ku binyemeshamakuru ibihe, ejo ngo ikiganiro akabirya bari yamamuye, ejo wundi kuri radio televiziyo nasiyonali harashitse. Mugabo muri ibyo byose igiteye agahinda ni uko ari abantu batigira batera intambwe ngo begere imbere ivyo mugabo twe ntangora birutera sibo batumye tuje kuvuga kwa politiki
ivyo gutyozanya ku maradio biriyamirizwa kandi n'icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu mu kiganiro ha radio isanganiro isamiranira ku butaka bw'u Burundi aho iyo radio iri mu ndwi yo guhimbaza imyaka 17 imaze isamirana Gaston Sindimwo hari cyo yasavye amaradio n'ibinyamakuru nuko atawosubira guha ijambo abanyepolitike batyoza abandi
mu nyamugambwe azangaha akavuga uwundi mugambwe muzo mwaka ijambo umuntu wese ndamaze kubona benshi umuntu ariko arashikiza ijambo avuga uwundi hakuvuga we ivyo agiye gukora no gukorera igihugu bisumba ivyo uwundi yakoze akavuga ati naka iyo no bazitira kama yuko abantu nkabo ngo bakosora mukababwira imbere yuko ikiganiro gitangura yuko bo kwifokaliza cyane kuvyo bagiye gukorera Barundi bo kwifokaliza cyane kuvyo bagiye guhindura mu Burundi ajya ubwiye ukavuga ati naka uri kwatukana cyangwa uri kuracyozana vuga ibyawe bwiye gukora hanyuma uwundi nawe avuga ibyiwe bahiganishwe ibyo imigambi bagiye gukorera Barundi ibyo nibyo byiza twifuza cyane cyane tukagabisha abo bose bamaze iminsi bakwiragiza amajambo y'iterabwoba cyane cyane yo gucanishamo abarundi umuntu wese uri kurafata ukavunika amajambo acyoza canke atuma abarundi basubira namwe twashizeho umugwi ugiye kubiraba wowe wese ashobora gusubiza inyuma uyu mugambi wa mahoro tumaze mu imyaka 4 cyo turarondera leta ntizomwihanganira na gatoya
sabacisha gusa amakuru yo gutyoza ku maradio n'imbonesha kure bagabishwa n'icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ibihano bigiye gufatirwa kandi abakoresha n'iyindi mihora nka WhatsApp nk'uko bivugwa na Gaston Sindimwo
tukagabisha abo maze iminsi bakwiragiza ibyo mu guhingankuruka bumenyi batuka abantu ugasanga mbere n'abantu bakagenda bakifata amajwi bakarungika ngo nabamenyesha makuru bamwe bababaza tugiye gushyiraho inzego zigiye kubahana bimwe by'akarorero kugira ngo twebwe ibyo twemereye abarundi tubitangura kino kiringo tubashikane ku ntwaro nziza intwaro ya demokrasi aho umurundi wese agiye kwitorera uzomutwara mu mahoro n'umutekano ibyo kandi turashimira mwishyira makuru kuko muradufasha gutanga izo mpanuro dutanga muri leta twebwe natwe tukaba nico bizo twaje ngaho kugira tubereke yuko tubashigikiye mubandanye musamirana mu gihugu mwigisha urukundo mwigisha amahoro mwigisha kubana neza cyane rwose
ku bimaze iminsi bica ku maradiyo amwamwe bityoza umugambwe SNL agatogwasa awurongoye avuga ko nivyaba ngombwa agiye kwitora ayo maradiyo kugira nawe agira icyo avuze ku byashikirijwe
arakoze mugenzi wacu Desire Hatunga Imana udusomeye iyo nkuru tugarukiye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marie Yovanovitch wahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ukraine yatanze ubuhamya mu ruhame mu nteko ishinga amategeko kuri uyu wa gatanu mu iperereza rikomeje kuri Perezida Donald Trump yavuze ko yumiwe akanashegeshwa n'amagambo Donald Trump yamuvuzeho mu kiganiro yagiranye kuri telefoni na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Reka ibindi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres Venuste Nshimiyimana.
Akanama k'Inteko Nshinga Amategeko gashinzwe iperereza uyu munsi kakiriye ubuhamya bwa Marie Yovanovitch wavanywe ku mwanya we wa ambasaderi mu gihugu cya Ukraine mu ntangiriro z'uyu mwaka igihe kitageze yatanze ubuhamya bwe mu kwezi gushize hamaze kumva afite ubwoba ndetse ahangayikishijwe n'umutekano we nyuma yaho Perezida Trump atangarije ko azabona ishyano yanabwiye kandi ako kanama ko ambasaderi wa Amerika mu muryango w'Uburayi Gordon Sondland yamugiriye inama yo kuvuga neza Perezida Trump kuri Twitter kugira ngo ashobore kugumana akazi ke yaje ariko kwirukanwa ku kazi igihe Rudy Giuliani umujyanama mukuru mu by'amategeko wa Perezida Trump yaramaze gusabwa gukurikirana ibibera muri Ukraine kandi bitanyuze muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga Rudy Giuliani rero ngo niwe wamukujeho bwangu kugira ngo abone uko abererekera gahunda bari bafite yo gusaba Ukraine gukora iperereza kuri Joe Biden n'umuhungu we Hunter Biden ndetse n'igihe Trump yavuganaga na Volodymyr Zelensky kuri telefone mu kwezi kwa karindwi, yavuze ko Marie Yovanovitch ari ikibazo. Ku rubuga rwe rwa Twitter, President Trump yaranditse ati iyi gahunda y'ikinyoma yo gushaka kumvana ku butegetsi ishobora kuzaba urwitwazo ku bashaka kwikoma uri ku butegetsi mu gihe kizaza, ati kandi ni ikintu kibi mu gihugu cyacu. Ariko Nancy Pelosi, perezida w'Inteko Ishinga Amategeko yiganjemo abademokrati, yavuze ko ibyo Trump yakoze byagereranywa no gutanga ruswa. Ubwo yavugaga igikorwa cyo guhagarika inkunga ya gisirikare ingana na miliyoni 391 z'amadolari yagombaga guhabwa Ukraine, ariko akabanza gusaba ko ikora iperereza kuri Joe Biden bashobora kuzahangana mu matora ya perezida ateganyijwe umwaka utaha. Ejo bundi ku wa gatatu, perezida Trump yavuze ko ibyo bari abadiplomate babwiye akanama bagaragaza ukuntu yasabye perezida Zelensky gutangiza iperereza ari nko kwisekereza. William Taylor, ambasaderi muri Ukraine, yavuze ko umwe mu bakozi be yumvise ikiganiro Trump yagiranye na Gordon Sondland uhagarariye Amerika mu muryango w'Uburayi, amubaza niba Ukraine yaratangiye gukora iperereza yasabye kuri Biden no ku muhungu we, ndetse no ku ruhare Ukraine yagize mu matora ya 2016 muri Amerika. Ambasaderi Taylor yavuze kandi ko umukozi we David Holmes yamubwiye ko Sondland yamubwiye ko Trump yarahangayikishijwe cyane n'amaperereza kuri Joe Biden n'umuhungu we yarakurikiranywe na Rudy Giuliani kurusha ikindi cyaricyo cyose muri Ukraine. Ariko Trump we avuga ko iby'icyo kiganiro kuri telefone nta kintu abiziho. Kuri uyu wa gatanu rero, nyuma ya Marie Yovanovitch, nibwo Holmes umukozi wa ambasade muri Ukraine atanga ubuhamya, ariko Gordon Sondland we azitaba akanama mu cyumweru gitaha ku wa gatatu. Ariko yarangije kuvugira mu muhezo ko yabwiye umukozi wo mu biro bya perezida Zelensky ko Ukraine itari kubona inkunga ya gisirikare igihe cyose Zelensky yari kuba ataremera gutangiza iperereza kuri Joe Biden n'umuhungu we. Trump yari yarigeze kuvuga ko Sondland ari umunyamerika w'indekwe ndende, ariko amaze gutangaza ko hari ibyo basabye Ukraine kugira ngo ibone guhabwa inkunga. Trump yatangaje ko atanibuka ukwasa iyo nkunga bayitindije iminsi 55 maze kugwa ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9, kandi nta perereza rikozwe kuri Biden n'umuhungu we. Ni naho abarepublikani bakigikiye Trump bahera bavuga ko kuba iyo nkunga yaratanzwe nta perereza rikozwe bigaragaza ko nta kanunu kampanguhe kabayeho. Banongeraho ko William Taylor na George Kent ushinzwe Ukraine muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga batigeze bakorana bya hafi na Perezida Trump igihe ikibazo cyavukaga. Abakurikiranira hafi politiki y'Abanyamerika bavuga ko igikorwa cyo gushaka kuvana Trump ku butegetsi gishobora kuzamara amezi menshi Inteko Ishinga Amategeko iramutse ibyemeye ku bwiganze bw'amajwi busanzwe. Ubwo byaba mu mpera z'uyu mwaka, urubanza rwatangira mu kwezi kwa mbere rukabera muri Sena, ahazakenerwa 2/3 by'abayigize kugira ngo icyaha kimuhame maze akurwe ku butegetsi.
Kananga, mwakumvise rero na katwinjiza mu makuru yacu y'imikino. Hayuyu munsi turibanda ku yo gushaka itike yo kuzajya muri Cameroon mu kiciro cya nyuma cy'irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu mwaka 2021. Iyo mikino rero irimo Mozambique, u Rwanda na Cameroon. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda uri Kigali mu Rwanda. Ndagusuhuje Jean-Claude.
Mukomere cyane Geoffrey, amakuru yanyu?
Amakuru ni meza, namwe nizere ko ari amahoro.
Turakomeye nta kibazo.
Yee, reka noneho nguhe akanya ubwira abateze amatwi ijwi rya Amerika iby'iyo mikino uko bihagaze.
Urakoze cyane Geoffrey, nibyo koko guhera muri iki cyumweru kuba cyatangira hirya no hino muri Afurika, hatangiye urugamba nabyita urugamba rwo gushakisha itike yo kuzerekeza muri Cameroon mu mwaka 2021. Aho rero hazaba hakinirwa igikombe cya Afurika cy'ihugu, icyo bakunze kwita AFCON mu cyongereza amagambo ahinnye, cyangwa se kandi Coupe d'Afrique des Nations mu rurimi rw'Igifaransa. Aho rero ikipe y'u Rwanda iri mu itsinda 12, ahari ikipe y'u Rwanda iri mu itsinda rya F, aho rero iri kumwe na Cameroon, Cape Verde ndetse na Mozambique. Kwa gatatu rero muri gitsinda habaye umukino umwe aho Cameroon na Cape Verde banganyije gusa ku busa mu kinobere muri Cameroon. Hanyuma ejo kwa kane ikipe y'u Rwanda yari iri Maputo muri Mozambique, aho yatsindiwe rero na Mozambique ibitego biri ku busa. Igitego cya mbere cya Mozambique cyabonetse ku minota 28 w'umukino gitsinzwe nitwa Edson Andre Sitowe. Hanyuma iki gitego cyatsinzwe ari kuri penalty, hanyuma hadashize iminota 3 yonyine nuko ku minota 31 w'umukino ikipe ya Mozambique itsinda igitego cya kabiri gitsinzwe na Sergio Ernesto Mixer. Biri ku busa rero bivuga ngo u Rwanda rugomba kuza ikubagahu kubera ko ku cyumweru rufite urundi rubanza aho hano i Kigali ku isaje Kigali Nyamirambo, bagomba kwakira Cameroon mu kintu utazoroha. Ikipe ya Cameroon iri mu gusesekara mu Rwanda muri aya masaha, hanyuma ariko bikaba bitangaje natunguranye ikipe y'u Rwanda yo ikaza kwagira amasaha y'igicuku ari imbere, ndetse ubwo abaza kwagera mu gicuku ni bamwe mu bakinnyi kimwe cya kabiri cy'abakinnyi baraza rero urusorongo cyangwa mu byiciro, kuko Geoffrey indi kipe cyangwa se ikindi gice cy'abakinnyi kuva muri Mozambique baza mu Rwanda bazahagera ku munsi wa gatandatu. Byumvikana ko umunaniro ushobora kuba kwa mu nkokora umukino uzahuza Cameroon n'u Rwanda ejo ku cyumweru saa 12 z'umugoroba ku isaje Kigali Nyamirambo.
Jean Claude, ndumva u Rwanda rusa n'urwatangiranye umwaku kuba rumaze gutsindwa ibitego bibiri kandi rukaba rugiye guhura n'ikipe y'igihangange nka Cameroon. Ibyo bintu byateye mwuka ki haba mu bakinnyi cyangwa mu bafana uko ubibona aho ngaho i Kigali mu Rwanda?
Uko bimeze mu bafana bamwe ntibabibona kimwe, babandi bacika intege nyine hakiri kare, batangiye kuvuga ko nyine ubwo bitangiye nabi nyine bishobora gukomeza nabi, cyane cyane ko ibitego biri ku busa bigaragara ko ari intsinzwi ikomeye. Noneho mu mukino wa kabiri agomba guhura n'ikipe y'igihanganye nka Cameroon ifite amateka muri Afurika. Icyo cyiciro cy'abantu abafana b'umupira cyatangiye gushika intege bavuga bati nibaze nyine barangize umuhango babone inota rimwe cyangwa nabyo baribure, ariko hari n'abandi bavuga bati urugamba n'urugamba, hari imikino ibanza hakaba niyo kwishyura kandi ni ukubara amanota. Mu itsinda ry'amakipe ane hagomba kuzamuka abiri, bakavuga bati uko Mozambique yadutsinze dushobora gutsinda Cameroon. Akawa mugani bavuga ngo inkoko iri wabo iri wayishonda umukara, nkuko Mozambique yashonze u Rwanda hariya muri Mozambique Maputo, ni nkuko u Rwanda narwo rushobora kuba rwashotora cyangwa rugakora mu jisho Cameroon i Kigali hanyuma bigasubira ibubisi. Gusa icyo umuntu yavuga nuko condition cyangwa se uburyo ikipe y'u Rwanda iri kwitegura bisa nkaho wenda cyane cyane bijyanye n'uru rugendo, urugendo rusa nkaho rugoranye ubwo abakinnyi batangiye kuza mu byiciro mu ndege z'ibyiciro, bishobora gutuma umunaniro nawo ugira icyo uhindura. Cameroon yahageze mbere ikaba yatsinda u Rwanda i Kigali, ahaho u Rwanda nidutabona amanota atatu Geoffrey abantu noneho bashobora gutangira gucika intege, kuko 0-6 byo byaba bikabije.
Jean-Claude Munyandinda, urakoze cyane, ukomeze dukurikiranire iby'uwo mukino, buriya tuzajya tubigeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika uko bizajya biba.
Urakoze cyane.
Ijwi rya Amerika mu kanya turaba tubasezeyeho, ariko reka tubanze tubibutse amwe mu makuru twabagejejeho. Fidel Niyongabo.
Urakoze Geoffrey, twabwiye ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangaje ko afite icyizere kukiza cya Ebola kizoba carangiye burundu mu gihugu ciwe mu ndwi ziri imbere. Tshisekedi yatangaje uno munsi wa gatanu ko abantu bagifise Ebola bari kurushi mu ntara Ituri iri mu buseruko bw'igihugu. Twabwiye ko sentare ijejwe kubariza ibwirizwa nshingiro muri Mozambique yiyamirije ibyasabwe n'umugambi ukomeye utavuga rumwe na Leta Renamo z'uko iyo sentare ifuta ivyavuye mu matora aherutse kuba muri ico gihugu. Matora mashasha agasubira kuba sentare ijejwe kubariza ibwirizwa nshingiro muri Mozambique yatangaje ko umugambi Renamo uterekanye ibyemezo bihagije kuvyo widogeye vyerekeye ibitagenze neza mu matora aherutse kuba. Umukangara yari mu myerekano yarishwe jo kwa kane muri Gine, yari mu myerekano y'ukwiyamiriza umugambi wa Perezida Alpha Conde w'ukongereza ikiringo ciwe ku butegetsi. Naho ibihugu vya Kenya na Somalia vyemeranije gusubira kugirana imigenderanire myiza inyuma y'uko amatati yari amaze igihe ku mbibe zo mu mazi hagati y'ibyo bihugu bibiri atosekaje imigenderanire hagati yabyo. Amasezerano yakurikiye inama hagati ya Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta n'uwa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed.
Urakoze Fidel Niyongabo kutugezaho iyo ncamake. Dushimire rero bagenzi bacu badufashije ku buhanga bw'ibyuma na Edirwema wahagarariye amakuru kuri mikro, mwari hamwe nanjye Geoffrey Mutagoma. hamwe na Fidel Niyangabo hariya amaze kubagezaho amakuru. Twese turagira tuti muramukana mahoro n'amahirwe.